Mukiganiro cihariye abarongoye ubwo runani bahaye ijuja Amerika bavuga ko ico kibazo gishobora gukora mu nkokora igabanuka ry'ubumenyi mu mashure. Gashirahamwe Kasiye icegera c'urongoye ubwo runani bafashe bige avuga ko ico kibazo babona ko cafashe yindi ntera na cane cane ku mwana w'umunyeshure adafise ayandi mikoro.
Turabona yuko ari ikibazo kiriko kiratera ingorane, haraheze iminsi mikeyi vyo kwiyunguruza bigorana. Abanyeshuri bamwe bagiye kurorera amabisi bagacirwa, abandi bafashe inzira yo kugenda n'amaguru, mugabo ukazosanga uyo mwanya wo kugenda n'amaguru uratuma umwanya ugabanuka wo kwiga, kuko umwana araho bimugora bafise ayo tugihumbi n'amajana abiri bamuhaye co kugenda no kugaruka ukazosanga biramucanganiye.
Ikindi ayo mashirahamwe ashingira ko avuga ko kubura uko abanyeshuri biyunguruza byafashe iyindi ntera. Gashirahamwe avuga ko ari igitigiri c'abana baja ku ishure babona mu mabarabara bariko baragenda n'amaguru, aho bashika ku ishure barushe cane ku buryo niyo bashitse mu ishure batabasha gukurikirana ibyigwa neza. Si abanyeshuri gusa bafise ico kibazo nk'uko babibwiye Ijwi ry'Amerika, banavuga ko n'abarimu bava kure nabo bafise ico kibazo, aho usanga umwigisha nawe yashitse ku ishure yacerewe.
Ivyo tubivuga ku banyeshuri ni kubigisha nico kimwe, kuko uburyo bwo kwiyunguruza ni nka bumwe bunyene, ashika ku ishuri yarushe hanyuma kandi kagira n'umwitwaririko ukavukamushiramwo mu kazi yari asanzwe akora.
Kuri ibyo bibazo byose abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bazindukiye ku gituro c'amabisi giherereye mu Ruziba iri muri komine ya Muha iri mu ntara ya Bujumbura, aho babyiboneye ko ataragaseseshwa rumuri. Hari mu gitondo ca kare hatonze abantu batandukanye barimo n'abanyeshure bari bamaze kwihebura ko batari buronka imodoka. Benshi muri abo bari bamaze gucegwa kuko harabinjira guhera isaha 12 n'igice gushika isaha 1 n'igice za mu gitondo, kandi bamwe baja mu bice bitandukanye bigize Sagara, aho harimo abana biga mu mwaka w'icenda, mu w'11 no mu w'12. Muri abo abakunzi b'Ijwi ry'Amerika babonye harabari bagiye kwiga mu Buterere bavuye ngaho mu Ruziba, ni ukuvuga ko barengana komine 2 arizo Muha na Mukaza kugira ngo bashike ku ishure, bisigura ko bafata bisi 2 imwe imugeza muri Centreville hakarondera iyindi imujana mu Buterere. Baba baja mu Gisagara canke baharenga bavuga ko hari gihe basubira inyuma kuko bitashoboka ko bagenda n'amaguru ku birometero birenga hafi 20. Abandi baba bagiye kwiga mu Kanyosha harabahitamo kugenda n'amaguru bavuye ngaho mu Ruziba, ariko bakavuga ko nabari kure cane bashika barushe cane. Bamwe muri abo twaganiriye babisigura mu mvugo yuzuye agahinda.
Igituma turi ngaha nuko twabuze ikintu gifunguruza, kuvuga ibitoro byabaye ndanze benshi banini kuva mu Ruziba gushika mu Kanyosha n'amafaranga 2,000 kandi ku moto mugenda muri 2 cyanke umwe muri 2 n'600 makinga ni kiba tugifata yoyo nawe nyene acaduza babonye gitoro cyaduza
nawe bisi ndiko naja mu Buterere kwiga
nacerewe twinjira twinjira saa moya na kenzi
twari twabujije kudutwara ku ishure, niyo mpamvu turi ngaha tangura saa moya n'inusu bacerewe.
Ikindi basigura ni uko bafise ubwoba ko bashobora kuyoberwa kuko niyo bacerewe batabasubiriramwo uretse kwimura ivyigwa kuri bagenzi babo bashitse kare.
Ariko nimomba gose uko ibyo baba bitse nanjye ntabyo nambanditse, nubwo nimura ku bandi banyeshuri batabyesitse umwigisha abyigisha ariho ndi nasibye ntahura.
Nkuko dushobora gutanga n'amainterogatio yaheze kutangura honje muri ubwo buryo nyinshi, urumva nk'ubu ashitse nka saa tatu, urumva gushika saa tatu baba batanguye byinshi, kora nk'abo mu cyenda batangura dizeri n'inusu, urumva bamaze kwiga byinshi, rero urumva bamaze guhomba byinshi.
Abo bana b'abanyeshuri nabo basaba ko bokoroherezwa iyo hageze kwinjizwa mu mabisi aba yabonetse nk'uko byakogwa kera, kuko bandigana n'abandi ugasanga barasigaye bikabaviramo gusiba ishure.
Murasokoroherezwa nk'abanyeshuri nk'uko byari bimeze, abanyeshuri batangura kuronka byinshi.
Duhombo rwose mvu rero kabisa leta ikwiye gukora ishoboka byose igacuruza amadekorasima akwiye akacuruza ibicoro kugira ngo ishobore kwiyungura.
hari n'abarezi batashimye ko amajwi yabo yumvikana kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Nabo kandi hebemeza ko muri kino gihe kwiyunguruza bigoye na cane cane ku banyeshure bishobora gutuma umwimbu gabanuka. Abo bigisha basigura ko hari aho bakoresha ibibazo ku by'abana batabashije gukurikirana, bakabona ko hari cahindutse, nabo bakavuga ko bibateye impungenge. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.